karama.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese aho muri hose, mbahikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Itsinda rya ONU rishinzwe amaperereza ku Burundi mu byerekeye uburenganzira bwa muntu rimenyesha ko ubwo burenganzira bukibangamiwe muri icyo gihugu.
Our investigation has established the fact that there is really, really not much change.
Uwoni Lucy Aswagbo, umwe mu bakomiseri batatu bagize iryo tsinda, aragira ati raporo y'amaperereza yacu yerekana ko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka ngo kivugurure iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda rwategetse ko Bwana Paul Rusesabagina ukekwaho ibyaha 13 bifitanye isano n'ibitero byagabwe mu majyepfo y'igihugu afungwa by'agateganyo iminsi 30. Mu Rwanda kandi ubushinjacyaha burasabira Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubutabera buramurega ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimuge kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Guillaume Soro wahoze ari minisitiri w'intebe muri Cote d'Ivoire yazitiwe mu mugambi we wo kwiyamamariza umwanya wa perezida. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Soro yasabye abatavuga rumwe na leta kuzibira perezida Alassane Ouattara kugira ntasubire kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza bakoresheje uburyo bwose buciye mu mategeko. Batavuga rumwe na leta bavuga ko Ouattara ariko aca kubiri n'ibwirizwa nshingiro kurondera kwitoza mu kiringo cya gatatu. Abantu batari bake barishwe kuva imigumuko y'ukwiyamiriza Ouattara yadutse mu bihugu mu kwezi guheze. Mu byo yatangaje inyuma y'uko azibiwe mu mugambi wiwe wo kwitoza amabanga y'umukuru w'igihugu, Guillaume Soro yabaye umushikiranganji wa mbere hagati y'umwaka w'2007 n'umwaka w'2012 yamenyesheje ko ikiringo kigira gatatu cya Ouattara yoba ari coup d'etat. Ariko ari mu Bufaransa aho yahungiye ibyaha bya ruswa yagirijwe muri Cote d'Ivoire, Soro yavuze ko ibyo byaha yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politiki. Yasabye abatavuga rumwe na leta kuja hamwe mu ntumbero yo guhagarika Ouattara kugira ntihitoze mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza.
Abanyafurika y'epfo bibutsenya kugendera Bezos waburaniye Nelson Mandela. Frederic Nkundikije abafitiye inkuru.
Ibirori byo kwibuka George Bezos yaburaniye abategetsi batari bake barwanije yantwaro y'ivanguramoko mu gihugu cya Afurika y'epfo barimo Nelson Mandela byabaye uyu munsi ku wa kane. Bezos yitabye umuremyi mu kwezi guheze afise imyaka 92. Yaragize uruhara ruhambaye mu rugamba rwo kurwanya ivanguramoko ry'isungwa mu cyo gihugu mu gucinyiza abirabure bagize umurwi munini. Inyuma yaho intwaro y'ivanguramoko irangiriye mu mwaka w'1994, Bezos yarabandanije aserukira imiryango y'abarenganijwe muri wa murwi w'igihugu warujejwe ugutohoza ukuri n'ukurekuranira. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi ku wa kane yavuze ko Bezos yari intwari yaranzwe n'utwigoro tudasanzwe two guhanira ubutungane mu gihugu cya Afurika y'Epfo yahungiyemo afite imyaka 13. Inyuma yaho abanazi batereye ubugereki igihugu ciwe.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahinyuje abategetsi bashinzwe ubuzima mu gihe kandida perezida w'umudemokrate Joe Biden we avuga ko yemera izo mpuguke atemera ibyo Trump avuga. Ibindi kuri iyi nkuru na Frederic Nkundikije.
Perezida Trump yashikirije amajambo ahushanije n'ayashikirijwe n'abahinga ba leta bakomeye mu byerekeye amagara y'abantu mu gutangaza ku rucandago rwizigiwe rw'ikiza cya corona ruzoba rumaze kuboneka mu kwezi kuza kandi ko ruzoca rushikirizwa abanyagihugu bidateje. Ibyatangajwe na Perezida Trump byatejeje agaciro ibyari byashikirijwe n'umuyobozi w'ibiro bya Amerika bijejwe kurwanya indwara n'ibiza. Yari yavuze ko urwo rucandago rutazoboneka vuba. Trump navuga rumwe kandi na Dr. Robert Redfield kuvyerekeye akamaro k'urwo rucandago hamwe no kuvyerekeye akamaro kudufuka munwa two kwikingira ikiza cha corona. Yamara Joe Biden ariko yitoza kugiti cumu gambwe w'abademokrate matora mukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa 11 avuga ko yemera ishikirizwa n'abahinga banonose ivyerekeye amagara y'abantu kuvyerekeye urwo rucandago atemera bivugwa na President Trump.
Barakoze bagenzi bacu batugejeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bibutse ko turi kuri Facebook na YouTube Radio ya Tuvewa. Turi no kuri internet kuri www.radioyatuvewa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Turahera mu Burundi. Abakomiseri batatu bagize itsinda ry'impuguke za ONU bashinzwe gukora amaperereza ku Burundi batangaje ko mu mezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bushya buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye nta gahenge kabonetse mu byerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Cyakora Leta y'u Burundi yo ntiyemera raporo z'iyo komisiyo. Mugenzi wacu Pierre Cavenio Nkuru yakurikiranye ikiganiro abakomiseri bagiranye n'abanyamakuru.
Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku Burundi mu vyerekeye agateka kazi na muntu umenyesha ku burenganzira bwa muntu bubangamiwe muri ico gihugu. Mu kiganiro haye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane uri Geneve mu Busuwisi ku cicaro cawo uvuga ko wari witeze ko ubutegetsi bushasha buhindura ibintu yamara ko atariko vyagenze mu mezi atatu ya mbere ko n'ububwicanyi n'ihohoterwa bigikorerwa bakekwa ko batavuga rumwe na Leta. Umufasoni Leswi Ashwagor ni umwe mu bakomiseri batatu ba ONU.
Our investigation has established the fact that there is really, really not much change. In order not to use the word no change.
Ati raporo y'amatohoza yacu yerekana ko ata kintu na kimwe cigeze gihinduka. Ngo kinaguri yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Abaharanira uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakoreye amashirahamwe yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na Leta, aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa, abandi bakanyorozwa. Hari n'abakenyezi bagikubagugwa. Ugwaruka rw'imonera kure rwahabwa ububasha burengeje kandi ntiruhanwa. Ubu turumva ko hari n'imigwi igwanya Leta, aba bose n'abaza kunyura ibintu muri ico gisata. Kandi ibi ntibitangaje kuko bamwe mu bagirizwa ya mabi ubu nibo bategetsi. None mwashaka bigende gute? Ikindi umugwi wari witeze nuko wemeregwa gushika mu gihugu kuganira n'inzego nshasha zihari no kuvugana n'abegwa n'icyo kibazo cy'agateka kazi na muntu bose. Yamara Dudu Dien atwara uwo mugwi yemeza ko u Burundi budashaka kubaha ikaze.
La commission d'enquête est le seul mécanisme sur le plan international pour
suivre. Reka nibutse ko uwo mugwi wa ONU ari wo wonyene wizewe n'amakungu kubiriko biraba mu gihugu. Nico gituma twagerageje kubakera gusaba ko twahabwa uburenganzira bwo gushika mu gihugu ariko bikanka. Twifuza ko twokumvaho Leta n'izinzego zihagaze tunabagira inama. Ubu duca mu zindi nzira kugira ngo dukore amaraporo yacu. Ubu twanonsa abatubwira ibyabagiye barenga amajana atatu muri bo harimwo n'abari muri Leta. Gusa iki ni igihe cyiza kuri Leta guhindura ibintu.
Occasion de transformation et de changement, mais de changement durable et profond.
Icyo bikoze uwo mugwi wa ONU uvuga ko ufitanye imigenderanire myiza na sentare mpuzamakungu mpana bya CPG nayo nyine isanzwe iri kwirakora amatohoza nyezi na kuvyaha byoba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ndetse Dudu Dien yizera ko CPG ikoresha raporo zabo kubwiwe zirimwo amatohoza kwiye y'ingene ivyaha byakozwe n'ababikoze. Ati birumvikana ko sentare mpuzamakungu mpana bya CPG ikoresha mwe mu matohoza yacu. Twebwe akazi kacu sako kwagiriza uyu cankuriya, ahubwo twerekana neza ibyaha byakozwe, ababikoze, ababikorewe naho byabereye. CPG rero n'akazi kayo ko kuraba ko bihanwa n'ubutungane. Kwa gatatu w'indwi iza niho bitegekanijwe ko u Burundi butanga insiguro kuri iyo raporo ONU ivuga ko iteye ubwoba. Naho biri uko ubuserukira u Burundi muri ONU Tabure Nova yamaye ateye ivyatsi bikorwa by'uwo mugwi kuvuga ishingwa mu mwaka w'ibihumbi 2016. gusa mu ntango z'uko kwezi umugwi w'igihugu wigengujeje gateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH wemereye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku butegetsi bushasha burongowe na perezida Evariste Ndayishimiye muri ko burasubiza ibintu mu buryo Six Vinyen ni Muraba atwara CNIDH
ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwe iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze
ico bikoze Oni isaba makungu yafatiye ibihano Burundi kubangira kubikuraho imbere y'uko haba utwigoro tuboneka two gukingira gateka kazi na muntu iyo raporo ihuriranye n'uko perezida Ndayishimiye yaheruka guha umubonano intumwa zidasanzwe z'umunyamabanga mukuru wa Oni muri gendwi Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tujye noneho mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwategetse ko bwana Paul Rusesabagina ukekwaho ibyaha 13 bifitanye isano n'ibitero byagabwe mu majyepfo y'igihugu afungwa by'agateganyo iminsi 30 uregwa yahise ajuririra iki cyemezo Asumta Kaboyi abafitiye inkuru
Bwana Rusesabagina yasomewe ari mu rukiko yageze mu cyumba cy'iburanisha ari kumwe n'abapolisi babiri umwe amuri iburyo undi ari ibumoso yasanze mu rukiko abamwunganira be babiri bamushyira hagati bategereza umucamanza ko aza kubasomera umucamanza ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko bahise binjira mu cyumba cyarimo abashinzwe umutekano bake abanyamakuru abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ndetse n'intumwa zaturutse muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bose bari bateze amatwi bashaka kumenya umwanzuro w'urukiko utatinze umucamanza wari uyoboye isomwa ry'uru rubanza yavuze ko nta byinshi avuga kuko urubanza rufite page nyinshi ku buryo atarusoma rwose gusa asobanura zimwe mu mpamvu zikomeye zituma Rusesabagina yakomeza gufungwa by'agateganyo Mpamvu zari zatangajwe n'abunganira Rusesabagina zasabirwaga ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze ikibazo cy'uburwayi nicyo cyazaga imbere urukiko rwatangaje ko izi zitari impamvu zihagije kuko bitamubuza gukurikiranwa afunze kuko kuba afunze ntacyo byabangamira ku burenganzira bwo kwivuza uregwa kimara kumva icyemezo cy'urukiko yahise yaka ijambo byagaragaraga ko asa nunaniwe ahita atangaza ko ajuririye icyemezo cyamufatiwe
nifuzaga kumenyesha yuko iki cyemezo
Isomwa ry'urubanza rishojwe umwe mu bunganizi ba Rusesabagina yatangaje ko nyuma y'uko babyemeranijweho na Rusesabagina biteguye kujurira kuko batakire neza uko urubanza rwasomwe ni Maitre Rugaza Davide
twebwe twari twizeye ko ari bufungurwe by'agateganyo ariko kuba urukiko rwafashe icyemezo yuko yabafunzwe by'agateganyo ntabwo twishimiye icyemezo niyo mpamvu tugomba kujurira habwo twanyuzwe n'icyemezo cyo gufunga by'agateganyo impamvu ni nyinshi ngira ngo iburanisha ryari mu ruhame mwararikurikiye ariko hari impamvu ziteganywa n'amategeko kandi nizo twashingiye
hari zo yarababajije numvaga rwose buruza mu kicyo
impamvu zose twashikirije urukiko twe twumvaga zose ko zagomba gushingirwaho ariyo mpamvu twasabye ko tugomba kurujurira.
Iburanisha ryo kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu bwasabiraga Paul Rusesabagina gufungwa by'agateganyo bavugaga ko ibyaha aregwa bikomeye bityo ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera kubera gutinya ingaruka z'uburemere bw'ibyaha akekwaho Rusesabagina akurikiranwa ibyaha 13 yasabye ko yakurikiranwa ari hanze kuko asanga mu burwayi ndetse aho kuva yagera mu Rwanda maze kujya kwivuza inshuro 6 mu byumweru bibiri amaze yavugaga ko adasho ora gutoroka ubutabera nkuko byavugwaga n'ubushinjacyaha yemeza ko asanzwe ari inyangamugayo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
turacyari mu Rwanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasabira uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi imyaka 7 y'igifungo muri gereza no gucibwa ihazabu ingana na miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Bwana Isaac Munyakazi, ubutabera buramurega ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Eric Bagirubusa, umunyamakuru wacu yari mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda.
Mu ikostimu y'ubururu yunamye ku meza imbere y'umucamanza, uko niko Bwana Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi yarameze akurikira ibirego arebwa n'ubushinjacyaha birimo ruswa. Ubushinjacyaha buvuga ko bwa mbere Munyakazi yahamagaye Bwana Alphonse Sebaganwa ushinzwe iby'amanota n'ibizamini bya leta mu kigo cy'uburezi REB amusaba gufasha Bwana Abdou Gahima inshuti y'uwari ministeri Munyakazi. Buvuga ko yasabye ko ishuri Good Harvest School rya Gahima ryashyirwa mu myanya y'imbere y'ibigo bitsindisha neza kugira ngo ribone abarigana ku bwinshi. Buvuga ko Munyakazi yizeje Sebaganwa kwa manota naramara gusohoka bazamushimira. Bwasobanuye ko ikigo Good Harvest School cyagombaga kuza ku mwanya w'ijana na 143 cyaje ku mwanya wa 9 mu gihugu hose. Hari amazina y'abanyeshuri bigaga kuri icyo kigo ubushinjacyaha bwirinze gutangaza bavuga ko umwe yari ku mwanya wiwa 611 asohoka ku mwanya wa 7 mu gihugu wagombaga kuza ku mwanya wa 229 yisanze ku mwanya wa 9. Busobanura ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka Munyakazi yahamagaye Sebaganwa bahurira muri imwe mu nzu z'uburiro Inyarutarama mu mujyi wa Kigali ngo basangira amafunguro bagamije kumuha ruswa kuko ngo yari yakoze ibyo yari yasabwe. Gahima nyirishuri Good Harvest School ngo yari aho maze yakasebaganwa urufunguzo rw'imodoka ye ajya gukiramo ibihumbi 500 by'amafaranga ya ruswa. Umushinjacyaha akavuga ko iyo Munyakazi adakoresha ububasha yari afite nka ministri wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ibyo byaha bitari kubaho, afatwa nk'umuhuza muri ibi byose. Akavuga ko yiyemereye ibyaha mu mabazwa ye kandi n'amafaranga yafatiriwe. Ahawe ijambo Bwana Munyakazi yahakanye ibyaha aregwa maze avuga ko bitari kubaho kandi ko bitari bunashoboke. Yavuze ko atari we wari ushinzwe ibyo kugenzura amanota mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REB kandi ko atari guha amabwiriza umukozi wari ufite abamushinzwe. Yemera ko yahuye na Sebaganwa muri Camp Kigali baganira mu modoka ibijyanye naho gukosora ibizamini byari bigeze kuko ngo bari ku gitutu cyo gutangaza itangira ry'umwaka w'amashuri. Avuga ko bahuriye Camp Kigali kuko ariho Sebaganwa yari ari kandi ko ari nayo nzira Munyakazi yanyuraga amataha. Umucamanza amubajije impamvu atabajije ukuriye Sebaganwa mu kigo REB. Munyakazi yasubije ko ntacyo byari bitwaye kubaza umukozi wari ushinzwe agashami kuko ngo byari bisanzwe ko bahana amakuru. Umucamanza ati nka ministri kuki mwahuriye mu modoka Munyakazi akavuga ko ibyo bitari busabe ko bahurira mu biro kuko yumvaga nta cyaha kirimo. Urukiko rukamubaza icyaba cyarateye Sebaganwa kuvuga ibihabanye n'ibyuregwa asobanura. Ku bwa Munyakazi biratangaje yasobanuye ko nyiri ikigo cy'amashuri ari inshuti ye ariko ko mu bihe bitandukanye yakunze kumusaba serivisi zirebana n'ibyangombwa by'ikigo cye akazimwima kandi yarabifitiye ububasha. Avuga ko hari ibyo kitari cyujuje. Urukiko rwabwiye umushinjacyaha ko bitera rubanda kwibaza impamvu Alphonse Sebaganwa adakurikiranwa muri rubanza kandi ariwe wakiriye ruswa ivugwa. Yisunze ingingo z'amategeko Bwana Michel Nshimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ko wamenyekanishije icyaha atagomba gukurikiranwa. Sebaganwa ngo yagishije inama maze ahita abimenyesha ubugenzacyaha. Gahima uregwa gutanga ruswa yabwiye urukiko ko akibyumva byamuteye ubwoba maze rumuhumuriza rumubwira ko kuva ari mu rukiko agomba kubushira. Akibaza ukuntu yagiye guha ruswa Sebaganwa bataziranye asize inshuti ye Munyakazi. Yavuze ko ubugenzacyaha bwamufunze mbere y'uko abazwa ku byaha maze ngo akajya abazwa ku mafaranga 500,000 yahaye Munyakazi undi agasubiza ko nayo yamuhaye nta n'icyo yari buyamuhere. Gahima yavuze ko bamwandurije izina ry'ikigo kandi ko kuva yafungwa byamuviriyemo kurwara umutima na n'ubu ngo nta gikorwa cyagikurikirana. Yavuze ko no mu bindi bihe ishuri rye ryakunze gutsinda neza rikaza mu myanya ya mbere. Ministri Munyakazi akavuga ko mbere y'uko Sebaganwa ajya gutanga ikirego yari yamubwiye ko Gahima yamuhaye 2,000,000 z'amafaranga guma kubishidikanyaho. Gahima agasanga hagati ya Munyakazi na Sebaganwa bakoraga muri ministeri y'uburezi bashobora kuba hari ikindi kintu bapfaga. Agasaba ko abagize uruhare mu kumushora mu manza no kumwangiriza izina babiryozwa. Abunganira baregwa bakavuga ko iyi dosiye yagombye kuba yarashyinguwe kuko nta cyaha kirimo. Baravuga ko Sebaganwa ahuzagurika kandi abeshya mu byo avuga. Ariko hagasigara kwibaza icyateye Bwana Munyakazi gusaba imbabazi Perezida Paul Kagame mu ibaruwa y'ubwegure bwe. Yavuze ko gusaba imbabazi ari umuco mwiza. Yabwiye urukiko ko ibaruwa yibumbatiye gushimira icyizere yagiriwe mu myanya ikomeye yahawe ariko no gusaba imbabazi aho bitagenze neza. Atsemba ko ntaho yigeze asabira imbabazi cyaha cya ruswa. Ubushinjacyaha bwasoje busabira Bwana Munyakazi gufunga imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya 5,000,000, mu gihe Gahima we yasabiye gufunga imyaka 5 n'ihazabu ya 2,000,000 z'amafaranga. Yaba ministri Munyakazi yewe n'inshuti ye Gahima basabye urukiko ko rwazakoresha ubushishozi maze rukabagira abere ku byaha bavuga ko batakoze. Munyakazi araregwa ibyaha byo kubikitsa mu gutanga kwaka cyangwa kwakira ruswa mu gihe byari byatangajwe ko ari we wafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Burundi hari abantu batabona kimwe ibivugwa na Commission ishinzwe kunywanisha Barundi Sever kugutaburura ibinogo byahambwemo abantu benshi ahitwa Gikozi muri komine Vugizo intara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi cyatangiye kwa gatatu uki cyumweru. Nova n'intunze umurundi uba mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yanditse igitabo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu majyaruguru y'u Burundi mu 1972 avuka muri komine Vugizo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Nyongabo aragaruka ku byatangajwe na Sever ko iperereza ryagaragaje ko uwari uyoboye komine Vugizo yakoranye n'abari bashinzwe umutekano mu kwica abaturage b'abahutu mu 1972.
Muri iyo nzu na kabiri mu bisanzwe Vugizo ndavuga yuko ata guverinoma yari ihari kuko uwo bavuze Mustandere yaje kuko Mustandere yari asanzwe bari bamwishe icegera ciwe bari bacishe abapolisi bari barabishe cyangwa barahunze cyangwa bagiye hamwe n'abicanyi barya bishwe nka Mustandere n'icegera ciwe bari abatutsi umenga nibuka izina rya Mustandere mu bitabo cyanje rya
Mustandere icyo gihe hitwa niyo nizigiye
icegera ciwe Salomo abo bari abatutsi bari babishe hanyuma ubwicanyi bwabaye bwatanguriye ku batutsi kandi bafuye ari benshi naho itaboneka neza mu byose bere ikwirakora abicanyi baje bava Nyanzarake baca mu mirwa bahitana n'abahutu twabana barambara ivyatsi abo nibo bitwa bamurere kandi nta mututsi yarimo. Ndibuka yuko umukuru wa Severe yigeze kuvuga yuko harimo abahutu n'abatutsi sivyo abayo mubariye ntibamubariye ukuri nta mututsi yarimo kandi bica abatutsi gusa uravye tuvuge nk'abo batanguriye ko gasonga ati Misago yari umukatishisti n'abahungu biwe Paul na Leonce birizanye nangwa ndizaniye aho hafi y'agasonga ati hariho tubwe nk'imiryango hafi 200 y'abatutsi hakize nk'abagabo babiri gusa nka aha bariko baravuga ibishimo nivyo hari ibishimo birimo abahutu hari abatutsi nka kujya mu tsozi wacu tubako hari hahandu hahambwe abatutsi batatu ndabandika ko nk'ivuga izo iruhande ya Sandro do Sante niho hazana abatutsi kwicirwaho guhambaho.
Muravuze ko kubijanye ni ihicwa ry'abatutsi nkuko mwavyanditse muri icyo gitabo n'ibinogo babahambwemo nako umugwi Severe ukushimikira ku binogo uvuga ko byahambwemo abahutu ukavuga ko bitaboneka neza kubijanye n'abatutsi muri make wibaza ko kubera
ngira ngo nuko hari icimviro yuko 72 ari abahutu gusa bapfuye yamara 72 intango ya byose n'abantu baje bica abatutsi bashaka guhonya abatutsi. Icyo ni ikibazo gikomeye Severe yari ikwiye kwiga igashyira hanze neza kuko barya abantu bari bashyize icyumviro n'ubu baracyahari mu karere iwacu i Burundi, Kongo, mu Rwanda kandi tutamenye neza ibyabaye tubyige neza tubone yuko bidakwiye kubandanya kuko bibandanye hari ingaruka mbi ku Barundi bose, hari ingaruka mbi ku gihugu n'ibintu dukeneye kumva neza kugira ngo dushobore kwirwanya tubibandeze ahabona. Nicyo gituma Severe ndize yuko yazobandanye kurondera ibishimo birimo abahutu gusa ivuga izo izorondera n'abatutsi bahambwe abariko barabica bashaka kubabonye kuko nta mututsi yafashwe ngo arekugwe kandi abashiwe gukira n'abashiwe guhunga gusa nk'icyo gufata abagore ku nguvu
mugwi Severe mu matozo bari kubagira ivuga izo binogo byahambwemo abantu bishwe 72 baravuga abapfasoni bafashwe ku nguvu ku bwanyu mwaratohoje muri icyo gitabo kuvyabaye ivuga izo niko mubibona?
Oya, siko ndabibona kuko izo ntibyigeze bivugwa kandi ubajije n'abanyevuga izo ntibashobora kukubarira abantu bafashe ku nguvu ngo bakicwa ku bwinshi abahutukazi n'abatutsikazi. Ivyo gufatira abagore ku nguvu n'ibintu vyaje mu ngwano z'u Burundi zaje mu nyuma muri hirya gihe nta vyabaye n'ivyaha vyarabaye naho si ku bwinshi kugira ngo abantu bose babimenye yuko habaye ico kibazo habaye ico gicumuro.
Mu kurangiza nabishaka ndababaze n'ikihe musaba umugwi Severe muri ico gikorwa uri kuragira vyerekeye intererano wavuze ko uzobaza abarundi babonye ivyabaye mu 72 baba bari mu gihugu canke hanze harura gushikira mu mugwi Severe nakaheka mu batera
Severe yo ku mugwi wa mbere wari afise site web aho umuntu yandikiye izina ryiwe niyabashaka yuko bazomubaza nari nashize mu izina ryanje yamara ngira ngo ubuko byahindutse niyumvira yuko batabandanya gukorera kuri information bajya bakera bari bafise kuko nta urambaza ikintu na kimwe yamara nihagira umuntu ambaza nzomubarira izo onzi nzomubarira ibyo nashoboye gutohoza.
Turabashimiye. Yari Nova n'intunze umurundi aba mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yanditse igitabo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu manuko bw'u Burundi mu mwaka w'1972 yariko aravuga ku bijanye no mugwi ujejwe ukuri kunyobanisha abarundi severe watanguye kwimba ibinogo byahambwemo abantu benshi ahitwa Gikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi ico gikorwa kikaba cyatanguye ku munsi wa gatatu w'indwi. Turabashimiye, murakoze.
Tunyarukiye noneho muri Kongo. Imiryango y'ababuriye ababo mu isanganya ry'iriduka ry'ibirombe bicukurwamo zahabu ikamituga muri teritwari ya Mwenga yatangiye guhabwa imfashanyo y'ibanze. Cyakora imiryango ya sosiyete sivile iravuga ko ibyo bidahagije, ahubwo ubutegetsi bugomba guhagurukira iyubahirizwa ry'amategeko agenga ubucukuzi mu rwego rwo gukumira ibiza nk'ibyo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva kuri uyu wa gatatu ni ukuvuga hafi nyuma y'icyumweru risanganya ribaye, nibwo iyo nkunga ingana n'amafaranga miliyoni 16 ya Kongo yatangiye gusaranganywa imiryango yabo bose babuze ababo. Nk'uko tubikesha imwe mu isoko z'ijwi rya Amerika, iyo nkunga yatanzwe n'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo irasaranganywa hagendewe ku mubare wabo umuryango wabuze, aho wabuze umuntu umugenerwa ibihumbi 200 by'amafaranga ya Kongo, ni ukuvuga amadolari 100 ya Amerika. Ayo nayo akaba ari ayo kubafasha gutegura ikiriyo cy'ababo babuze ndetse no gusibuka. Abahawe iyo mfashanyo barashimira ubutegetsi, ariko kandi bakabusaba gukomeza kubaba hafi kuko abo babuze ari bo bari batunze imiryango.
Nageze hano ku biro bampaye imfashanyo, ndashimira abayobozi batugeneye iyi nkunga. Nta kindi navuga gusa Imana imugire ubukuri
idashira.
Badushyikirije ibihumbi 600 by'amafaranga ya Kongo ku bantu batatu twabuze ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Twishimiye kubona iyi mfashanyo, turashimira ubuyobozi ndetse n'abaturanyi badufashe mu mugongo. Nakiri ibihumbi 200, ndashimira abo bose baduhaye iyi mfashanyo, ariko kandi bakomeze kutuzirikana kubera ko hari abagore, hari abana ndetse n'imiryango migari basize.
Kugeza kuri uyu wa gatatu, mu barenga 50 baburiye ubuzima muri ibyo birombe bitatu biri ahazwi nka Detroit mu mujyi wa Kamituga, imibiri 20 niyo yonyine yari imaze kuboneka. Iyo yose yashyinguwe mu mva rusange hafi aho. Ni igikorwa cyari kiyobowe na minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku rwego rw'intara ya Kivu y'Epfo, Bwana Venabu Hume Muhigirwa, ndetse na minisitiri w'ubuzima Bwana Cosmos Kusimwa Bishisha. Nyuma yaho gushakisha imibiri byagendaga bigorana bitewe n'ubujyakuzimu uburebure bw'ibyobo baguyemo, aba bategetsi bombi bategetse ko icyo gikorwa gihagarara n'ubucukuzi muri ibyo birombe burafungwa. Minisitiri Burume akaba yavuze ko ibyo ari nako bizagenda ku bindi birombe byose bitujuje ibisabwa hirya no hino mu ntara. Icyakora kugeza ubu, imwe mu miryango itegamiye kuri leta ikorera muri teritwari ya Mwenga iranenga uburyo ubutegetsi bwitwaye muri izi ngorane abaturage ba Kamituga bahuye nazo. Uyu ni Bwana RTM Mukamba Mwene Mwinyi, uyobora umuryango uharanira iterambere ry'abatuye Mwenga.
La population voudrait à tout prix voir le gouverneur de province descendre à Kamituga.
Uko byamera kose abaturage bakabaye barabonye guverineri aza Kamituga kubihanganisha, ntabwo tuzi mu byukuri ibindi byihutirwa yari afite bimubuza kuza Kamituga. Ikindi kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe ku rwego rw'igihugu wageze Kamituga, ahubwo gusaba rirwa bavugira ku maradiyo ngo barimo gushakisha amafaranga yo kuza Kamituga. Ibyo byose birababaje.
De ressources pour descendre à Kamituga et tout ça c'est malheureux.
Yabi imiryango ndetse n'ababuriye ababo muri iryo sanganya, ariko bagasaba ubutegetsi guhagurukira kurinda ubuzima bw'abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro.
Inaweza kuba muzuri tupate
byakabaye byiza hashyizweho uburyo butuma tubona ibikoresho by'akazi. Ikindi inzego bireba zigomba gufasha abakora umwuga w'ubucukuzi zibahumiye, kugeza ubu benshi ntabwo bize, ariko nibura bahabwa ubumenyi butuma basobanukirwa ngo ikirombe kimeze uko cyakorwamo cyangwa nticyakorwamo.
Nous demandons au service étatique de faire appliquer la loi parce que
turasaba inzego za leta gushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya. Kubera ko itegeko ribuza abacukuzi gakondo kurenga metero hagati ya 25 na 30 z'ubujyakuzimu, ariko kugera Kamituga murahasanga hari ibirombe bifite ubujyakuzimu bugera ku kilometero n'igice, birababaje kuba ibyo bikorwa inzego za leta zirebera.
Sous l'impuissance de service étatique de l'état.
Nibutsa ko isanganya yabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize. Mu gihe benshi bavuga ko iryo riduka ryatewe n'imvura yamaze hafi amasaha atanu igwa, hari n'abavuga ko imiterere ya byinshi mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro nayo ubwayo idatanga umutekano ku bacukuzi. Atari naha mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa, amasanganya nk'ayo mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo akunda kuba kandi agahitana ubuzima bwa benshi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nshuti muduteze amatwi, ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Ndashimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kugakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose n'ubuzima buzira umuze. Mukomeze rero kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.